Umunsi mukuru wahimbarijwe igitega ku mugwa mukuru wa politiki abategetsi b'u Burundi hafi ya bose bari bitabije ibirori byabitumyemo kandi abaserukira ibihugu byabo mu Burundi n'abanyagihugu hatanguye umuhango wo gushyira amashurwe ku ntatemwe ya Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yasiguriye yaritabije ibirori icyo Petero Nkurunziza yamariye u Burundi n'abarundi mu myaka yakirongoye acamenyesha isiguro y'uwo munsi mukuru
washinzwe kugira ngo tujye turigishanya ni ngombwa ko twigishanya kuko nibaza ko ntawubirusha uwundi twebwe nk'abarundi n'ihanga ry'abarundi navuga nti twarayobye tegereza kuzimuruka uravye ingene aba kera bahagararira igihugu bagahagararira uburongozi bw'igihugu ubutegetsi bw'igihugu birakenewe ko natwe tugira umuzirikanyi nk'uwo bari bafite Burundi twaratebye turazimanganya na karangamuntu yacu turibagira ko abarundi tutatwibera mu bwoko
perezida Ndayishimiye yamenyesheje ko ari avyingene abarundi basigaye bashaka gukora ibikorwa by'iterambere abajejwe ubutungane bakerekana ko bagiye kugwanya ibituriye n'akarenganyo abarundi baba hanze bakaba ariko bahiganwa mu ntumbero yo guteza imbere igihugu cyabo mukuru w'igihugu yemeje ko umutima wo gukunda igihugu uri kurashwara abarundi perezida Ndayishimiye yamenyesheje ko kuva mu mwaka uza uwo munsi mukuru wuza urafasha mu guhuza abarundi bakaganira ata kurya umunwa
twebwe turifuza uyu munsi ugira nk'umunsi w'ibiganiro ukaba umunsi utuma dusiguriranira imvo zose zishobora gutuma u Burundi dusubira gucanda ngo tuzikureho dusanze ari ubworo reka twiringire dukuraho ubworo dusanze ari ubwoko reka twiringire tuvukana uyu munsi uwo munsi koko w'ibiganiro niko tuzora tuwutunganya tuzora tuza turatoranyamo abiganira abandi ibyo babonye byotuma twiyubaka
Domitien Ndayizeye yigeze kurongora u Burundi mu ijambo yashikirije yasabye abarundi gushyira hamwe bagakunda igihugu cyabo yamenyesheje ko mu myaka irenga 20 yamaze mu buhungiro ariho yatanguye kubona icyo kutaba mu gihugu cyabo bisigura afatiye mu byo yaciyemwo asaba abatwara cyo kimara abatwagwa kwamba bashyira hamwe mu ntumbero yo guteza imbere igihugu cyabibarutse
kuki tutofata aka gahugu kacu ko atahari tuzosaganyiriza tukagakunda tukakabungabunga tugasabikanya utuduke dufise tugakoresha bwa bwenge dufise hanyuma iki gihugu tukagiteza imbere isahani dufungurirako tukayuzuza ibifungurwa byinshi tugasangira ariko none tuzobigenza gute mu gihe hari bamwe bagendera ku moko ugasanga abandi bagendera mu busuma ugasanga abandi bashaka komora abandi icyo rero ni ngombwa ngo tubivemo
mu ishyirahamwe ry'abashingwamanza kavide rishinze kuburanira abarundi bahohotewe mu kiringo cyo kwiyamiriza ikiringo cya Petero Nkurunziza bamenyesha ko iminsi mikuru nk'iyo ariyo gusamaza abarundi kugira ngo bagire amazi bakorewe n'ubwo butegetsi Gustave Niyonzima arirongoye amenyesha ko bo kibarajishinga ari ubutungane kandi bakizeza abahohotewe ko ibyabo biri mu nzira nziza
asentare mpuzamakungu aho amadosi yabo ariko arakorerwa bariko baragerageza gukora ibikori nka kugira bashobore kuyashikiriza amasentare basanzwe bakorana kandi kavide irasubiye kubwira abo bahohotewe ko bari kumwe ko bazoronka ubutungane bitebe bitebuke ko rero batocika intege kandi boguma bonyene eka n'abarundi benshi atoma ko rutoke kugonyangwa yagateka kazi na muntu mu Burundi kugira byose bija habona
intego y'itegeko yemeza Petero Nkurunziza ku rwego rw'imboneza kizigenza u Burundi yemeje inyerekezo rya 10 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2020 ku bashinga amategeko 113 87 nibo bayemeje 86 nabo barayihakana iyo ntego y'itegeko yasubiyemo igenekezo rya 4 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2021 haciye hashingwa ko buri mwaka igenekezo ry'umunani ukwezi kwa gatandatu itariki ihurirana n'umunsi Petero Nkurunziza yitaba Imana hazahora hahimbazwa umunsi mukuru wahariwe imboneza kizigenza y'u Burundi no gukunda igihugu. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.